ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabanye kubashikiriza ibiganiro vya mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza n'icuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 21 y'ukwezi kw'icenda mwaka 2017 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Tugira amahoro. Yamanukane kandi muvuge cyane ko ni maharuye ku mana. Tugira amahoro. Yamanukane bukebuke ayo mahoro gashye ku mutima akanyuma rero. Mushe mu yavuma yose. Tugira amahoro.
Uyo ni President Pierre Nkurunziza gihe yari ku bitaro byo mu Kamenge habere ibirori byo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwaciye mu ntara zose z'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abanyeshuri muri kaminuza Izege mu ntara Gitega batitavye imirimo yabo uyu munsi hamwe n'inkuru yerekeye Uganda rw'abarimyi mu Burundi mu iki gihe imvura igiye gutasura. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umunsi mpuzamakungu wahuriranye w'amahoro mu Burundi uhuriranye n'isozerwa ry'urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Urwo rumuri rw'amahoro rwasozerewe i Bujumbura nyuma yaho ruciriye mu ntara zose zigize u Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse ari i Bujumbura.
Mu minsi 11 rumaze ko ruraca mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi, urwo rumuri rwaciye mu makomine 83 mu gitondo cyo kuri uno wa kane naho rwashyira mu gisagara cya Bujumbura ruvuye mu ntara ya Bubanza.
Abegeranye mucye bashira ku mutwe. Tugira amahoro. Yamanukane kandi muvuge cyane ko ni maharuye ku mana. Tugira amahoro. Yamanukane bukebuke ayo mahoro gashye ku mutima akanyuma rero mushe mu yavuma yose. Tugira amahoro.
Aho hari ku bitabo by'abasirikare mu Kamenge b'imikomine ya Nahangwa ari nahagora umuri rwazimirijwe cese kabaye akaryo k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ko kuvunira akagohe abantu bamwe bamwe ko amahoro asasagaye mu gihugu.
Abo rero bacejeje imitima arabo dusanga bari mu Barundi bamwe bamwe mubabwire ko igihe tugezemo ari igihe cy'amahoro kandi cy'amahoro y'Imana. Hari kandi n'abinjije imitima usanga ari ibihugu bimwe bimwe usanga bavuga Burundi ko butari kandi gucacha cyo gusamara umuteka. Twagomba kandi no kubwira abarundi ko moza maramenyesha mukajijura n'abanyamahanga bamwe bamwe batazi neza kugira cyacu cy'umara umuteka. Hanyuma kandi twagijura n'amashyirahamwe amwe muza makuru agira ugumba mu kumenya neza ko mu Burundi hari amahoro.
Ikibanza cyazimirijwemwo ugo rumuri cyatowe nkana kuko aho nyene mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge hace hinjirwa icese nyubakwa nshasha amagorofa ne yitiriwe amagara y'ababyeyi n'abana. Muganga n'imburanira Marc arongoye ibyo bitaro arashima intambwe bageze ko akifuza ko bitarongoye byotera imbere kuruta mbere bikiturwa n'abahora baje kwivuriza hanze y'igihugu. Yatanze akarorero
kwifuza ko ibitaro byacu byoja ku rugero rw'uko abasoda b'igihugu cyacu bakomerekeye iyo bari mu mahanga kugarukana amahoro batosubira kuja kwivuriza inayo bicanke Afrika y'Epfo. Kwifuza ko baza kwivuriza hano mu gihugu cyabibarutse aho bavuga indimi bumva agufi imiryango yabo kandi bafungura ibyo bamenyere.
Hagata umuganga Marc n'imburanira amenyesha ko ibyo gukora byo bitabuze kugira icyo cyifuzo cyabo gikunde.
Nuko amabati arimo amyanga yotuzwa mu bitaro byacu. Nuko twokubaka ibisata byo kubaga n'ibya reanimation bifise ibikoresho bikwiye. Tutibagiye n'igisata cha imagery medical gifise scanner na IRM.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yemeye kubafata umugongo mwishirwa mu ngiro ryo mugambi. Iyo nyubakwa nshasha yinjiwe cyese mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge yubatswe ku miliyari zibiza amafaranga y'amarundi ifite ubushobozi bwo kwakira abakenyezi n'abana barenga 150 i Bujumbura. Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Bakunze ijwi rya Amerika. Guhera kuwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru 5 yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Muri kamwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika kumuhingamo uno munsi kwa kane abanyeshuri biga muri kaminuza ya Burundi igisata cigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura bifungurwa kiri izege muri komine n'intara vya Gitega birukanywe muri ico kigo birukanywe mu gihe kuva uno munsi kwa tatu bari banse kuja masomero basaba kuronswa agafashanyo ku kwezi kwa gatandatu baheraniwe n'inkuru ya mugenzi wacu Fidele Sabimana ari igitega mu Burundi.
Nkuko tubibwirwa n'umwe mu baserukira abandi atashimye ko dutanga umwidondoro wiwe, abanyeshuri bo mu kigo cy'Izege ntibemera ko bagizegeregere mu kwanga kuza gukurikirana ivyigwa kuva kuri no wa gatatu.
Twebwe icyo turiko turakora si greve, turiko tugaragaza akababaro ku kuntu twagumye dusaba agafashanyo kacu. Abo novuga ibujumbura barakaronka, ariko twebwe tukaja kubaza ati hari ibintu bikigoranye tukarindira ariko isango zose twahawe novuga inshuro zitari zike zose nta kintu zashitse ko nayo mpamvu yo twafashe inkingo uko kugaragaza kababaro kacu. Hari gatekanijwe kumara iminsi ibiri kuko uretse ko iyo minsi ibiri uno munsi ariwo munsi karangirira ko nayo minsi twari dusanzwe tumenye n'amategeko kugaragaza novuga akababaro kacu.
Ubu bace bahagarika kubafungurira iyo minsi mwayimaze
gutebye tumaze kubona inyene bimeze abanyeshuri bo nyene ubwabo baratabaye ikibazo ari cyabo baraheza bari kuvuga barafashanya uwabafise nimbanu dufaranga duke ashobora kugurana umugenzi hanyuma nimbana gatumba bora nimani iki akakigura karaba yuko yoshobora kumara uwo munsi yoshobora kugaragaza ukabaro kiwe.
Havu yasoka ugwandiko rubirukana mu bigo vyizege iyo ngingo yo mu mwayakiriye
twebwe iyo ngingo ntitwayishimye kuko warajejwe ibijanye n'uburaro bwo nga cyangwa ibintu byo gufungurira abanyeshuri yari yaduhaye aka novuga kanya twebwe abanyeshuri no kuvuga abaderege n'abanyeshuri bose dukorane tugira icyo dufunditse hanyuma icyo dufundika duheze tukimubwira tugiheza gukorana twebwe twavuye muri aho kabonano twarimo kugira ko mure tumubwire ibyo twafunditse cyane. Dusanga rero iryo tangazo risaba yuko twotanga ibikoresho vya kaminuza tubisubiza ryamaze gusohoka.
Mwari mwapfunditse iki?
Twebwe twari twafunditse yuko nkuko tubiteguriwe n'amategeko ko ejo kandi tuzogikora aho umuntu arara hariho hose ejo tubwiza gutonda mu ishuri novuga yuko ariko itegeko risanzwe rivuga kandi twebwe icyo twafunditse nuko ko ejo tuzotona mu ishuri naho iyo ngingo yoja mu ngiro ejo mu ishuri tuzotona.
Abanyeshuri baremera ko bamwe muri abo batifatikanije nabo mu kubandanya batonda mu masomero, ariko bakavuga ko igiharuro cabo ari gito cyane.
Hari amashuri aho gikorwa bose bagitahuye bakavuga ati twese turakeneye agafashanyo ko gusohoza amasirabisi twari dusanzwe turonka. Novuga ko benshi bakitabiri naho hariho bamwe n'abantu ibice bine kwijana nibo bantu novuga bashoboye gutonda.
Bobo barafungurirwa batonze.
Ego abatonze barafungurirwa kuva umunsi nyene tutangura kugaragaza akababaro, bobo barafunguriwe kandi nubu babandanye bafungurirwa.
Melance ntunzwe n'Imana umuyobozi w'igisata cigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa ku telefone yatubwiye ko abo banyeshuri kwabaye kugumuka kuko ugafashanyo basaba kazwi n'inzego zibijejwe kandi bariko barabikurikirana. Ico kibazo Melance ntunzwe n'Imana avuga ko cari kigeze mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Uwo muyobozi akavuga ko atakuntu bofungurirwa batariko barakora icabazanye. Inyuma y'umutaga uno wa kane niho hasohoka urwandiko rutegeka abanyeshuri bose batariko bariga gusohoka ibigo vya kaminuza birizege ku birometero binuvuye mu gisagara ca Gitega. Abo banyeshuri bavuga ko naho biruko bazotonda ku mashuri ku munsi wa gatanu kw'igikorwa co kwerekana akabaro bari bafise carangirana n'uno wa kane. Igitega, Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikirijwe rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa 10
abarimyi bahamagarirwa gusohora isuka muri kino gihe imvura yatanguye kugwa mu mihingo itandukanye y'Burundi ivyo byashikirijwe kuri no wa kane umuyobozi yajejwe ivyerekeye ibirere n'imvura mu kigo Ijebu gikurikiranira hafi ivyerekeye ibirere n'ibihe mu bushyanji bw'ibidukikije ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Zikubanya nka ari Bujumbura mu Burundi
Ubushikiranganji bw'amazi ibidukikije amatongo n'itunganyo ry'ibisagara bufadikanije n'ikigo kijejwe gukurikiranira hafi iby'ibirere n'imvura Ijebu byatunganije kuri uno wa kane uruganda ubwo nago nubwo kwerekana ingene ikirere kizoba cifashe mu ntango zirima ry'agatasi kimirije mu gihe muri nondwi imvura iziragwa mu mihingo imwe y'igihugu ariyo izirurantije umuyobozi ajejwe iby'ibirere n'imvura mu kigo Ijebu abitangira umuco
imvura irahari ariko ni imvura igomba kuba nkenke turavye igihe imvura ishobora gutangura kugwira neza ni kuva ku mwisho w'ukwezi kw'icenda ariko bijana mu ntango y'ukwezi kw'icumi mu bice bikuru bikuru by'igihugu uretse ko turavye mu bice byo mu kumoso nimbo tubona ko imvura izotangura iteje gatoya
bamwe mu barimyi bibaza ko hageze gusohora isuka bafatiye ku mvura igize imisirwa uwo muyobozi w'igisata kijejwe iby'irere abatera intege akavuga ariko ko hamwe bahejeje kurima batoca batera imbuto arizirurantije abasaba kurindira kamo bazoterwa n'abajejwe igisata c'uburimyi aho baherereye
iyi nama yo twitunganije hanini ya bitumako abajejwe uburimyi n'ubworozi kubera ko aribo bazi ingene bashobora gutanga inkuru nziza ku barimyi bakayumva n'ingoga kurusha ko twe twibabwira nico gituma amakuru hanini ya abajejwe uburimyi n'ubworozi mu province boze barabegera kugira ngo babwire ingene bo kwifata na cyane cyane imbuto bosohoriza aribwo izarizo baravye ingene imvura izobingana n'igizogwira
ivyo kwa hari ahibonekeza imvura nyinshi muri kino gihe ntibisa no mu gatasi k'umwaka uheze bisigurwa n'umuhinga mu vy'ibirere ntiranyibagira aro anasaba abamenyesha makuru kuguma hafi y'ikigo Ijebu
oya ntibihuye na bijya bihe byitwa vya La Nina mugabo ico no babwira ku bintu tugize imisi turaba turabona ko hari himiyaga iva muri Kongo igatanga imvura nyinshi mu gipande c'ubuseruko bwo muri Kongo igacifasha igashikanini wacu umuzoza murabaza mu gisata cha Ijebu kuko tugenda turaraba ukuntu bigenda biratera imbere ingene imvura igende iragwa n'igihitagwa muzoze muratubaza tuzo turabwira ingene bizoba biriko biragenda
uwo muhinga kandi yunganira mugenzi we ajeje ugisata kirabivye birere n'imvura mu kigo Ijebu aro ntiranyibagira atomora uko imvura izogwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi
turabura yuko mu ntara z'ubuseruko ubwa Rutana Ruyigi Cankuzo na Makamba bwiye na ruguru muyinga na Kirundo na Karuzi n'igice cha Gitega yuko imvura izoboneka ikamera nk'iyisumba uko yahorigwa kuri iki kiringo cagatasi hanyuma bice vya Kirimiro usubira kuri Mugamba na Muramvya Mwaro igice cha Kayanza tuzoronka imvura ikwiye mugabo ishobora kugabanuka gatoya kuyahorigwa bindi bice by'igihugu cacu muce bitoki Bubanza Bujumbura Nurumonge turabona kwimvura izoba nkeya muri iki gihe cirima cagatasi
mu gatasi k'umwaka uheze wa 2016 ibintu ntivyagenze neza mu bice bitandukanye by'igihugu aho imvura yisheshe mu ntango y'ico kiringo cirima ya mbere y'umwaka igacicika aho imirima aciye yumitarera ikigoyi kigatera abarundi batari bake muri uwo mwaka wa 2016 umwimbu wa gatasi saison culturelle a ku rwego rw'igihugu wangana n'igije na 60 vy'umwimbu wari witezwe nk'uko byashikirijwe na Deo Guide Rurema umushikiranganji w'uburenye n'ubworozi hari mu kiganiro kubamenyesha makuru kugenekereza ya 8 ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2017 mu ntara za Bubanza Bujumbura Kirundo na Muyinga umwimbu wabonetse waharurwa kuvyije na 50 kuko umushikiranganji yabishikirije muri ico kiganiro Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya Amerika umviriza ijwi rya Amerika umenye makuru avugwa mu ntara z'Uburundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'Abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika ryahariye makuru avugwa mu ntara z'Uburundi n'inkambi zahungiyemo Abarundi.
Muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ku munsi wa gatanu indwi ihize impunzi z'Abarundi 37 zarishwe zirasiwe mu kampi impunzi iri i Kamanyura muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu ya Majefo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema, abarokotse ubwo bwicanyi basavye leta kubacungira umutekano barimwo Perpetue Nizigimana, Maître Charles Ntagwarara na Claudien mbazo mutima. Reka tubatega mato
ubiraze kwari kutuma uko ta muntu ndani wabahagaritswe nibo kuko katandani cyaba gatatu imana atari imana yo nyene yaduhagaritse yaduhagarariye nta kintu kuko na ni Monisco yari kuri kilometer 15 barazumva mugabo ntibahashitse turaho turi badufite tubaye abandi baratera rero mu nyuma kubera aho bahagarikiye kwirasira bakwiza igitegeringira bari bakeneye abantu barenga 100 bakomeretse 30 bamaze gupfa 30 bapfuye ibiziga birambaraye ngaho bagomba kubanyuruza ngo batware maze ntihagirike bitwe ko tacyabaye hanyuma niho twajya turatora umwe twajya tugenda tugaterura ikiziga sinzi ngira ngo Imana yarakoze ku buto ubona baragize ubwoba ati ntidushobora gusubira kuguma dutumura nk'uko abantu.
Perepeti Nizigiyimana, amakuru atugeraho avuga ko ngo habayeho ubushyamirane hagati yanyu n'inzego z'umutekano aribyo byatumye inzego z'umutekano zikoresha ingufu zakoresheje.
Oya, twebwe twari tugiye kuraba abantu b'iwacu bapfunzwe kubera bari batubwiye ko bagira basubize mu Burundi ku ngufu. Turashika aho bari babapfungiye ku gasho turababaza dusanga nta n'umwe hari bamaze kubanyuruza. Turiko turabaza rero iyo babajyanye baca batangura kuturasa ubwo nyene badushwiragiza mugana natwe tuguma mu ibarabara. Twe nta n'ikintu na kimwe twagize twabona dukekereje uko nyine twabwira mutwereka abantu bacu aho bari kubera bari babatwaye mu icyo.
Glodie mbaza umutima urumwe mu bahagarariye impunzi z'Abarundi aho ikamanyola. Nyuma y'ibyo bibazo byabaye ese ubungubu ubutegetsi n'iki burimo gukora kugira ngo uwo mubano mwari musanzwe mufitanye n'abantu b'abakongomani ukomeze namwe mugirire icyizere izo nzego z'umuteka?
Novuga yuko byose byavuye kuri bo, iby'umutekano muke byavuye kuri bo. Ko twebwe twari tubanye neza n'abavukanyi bacu b'abakongomani nibo batwakiriye imyaka ibiri yose yari isize tubanye neza nta muntu n'umwe arwara uwundi. Mugabo muri ino minsi niho rero abo bategetsi bagiye umutima radiyo wavuye kugomba kugomba kuduteranya n'abakongomani bagenzi babo. None rero muri kino gihe icyo twebwe tubona nta kintu cy'icyizere cyo kuvuga yuko bo ariko baragomba yuko abanyagihugu b'abakongomani basubiza hamwe na twebwe, ahubwo bawigisha urwanko kutwica kudusaha urutwacu. Hanyuma nta kintu na gitoyi ko turabona yuko bariko baradufasha, tubona yuko ahubwo ikintu badukorera ni ukubwira ngo habe ubundi mugumo ko abanyagihugu bavukanye b'abakongomani batwiyamiriza. Rero turakorana n'amashyirahamwe, turabishyikiriza amashyirahamwe yose mpuzamakungu ariko arakorera ni Kamanyora amakenga dufite. Iyo umutekano muke waramuka usubiye kwaduka ku byo bitewe n'abo bategetsi nyene bo ngahanye muri Congo, kubera ko babifitemo uruhara rukomeye cyane kuko nk'uko babibabwiye amajambo y'urwanko, amajambo y'uko ugomba kugirira nabi impunzi yavuye mu kanwa k'abategetsi bo ngahanye Kamanyara.
Kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo bavuga kuri ibyo bibazo byabereye i Kamanyola. Mani irakiza, mwiriwe neza.
Narifise utubazo dushika tubiri mbaza abo batumire. Akabazo ka mbere amatwi adutumira bawe uko aba izo mpunzi zari zagiye ku imisamirano ku kigo cya gisirikare cyabo muri Congo. Era komanda babaze none nta bundi buryo bari bafite bwo kuza kubohoza abo bantu batarinze kugenda ari benshi, ko natetse neko numvise harimo abantu baciye ubwenge nka ba metre azi by'amategeko, ariko ubundi buryo bari gushaka gukoresha kugira ngo asabe irekwa ry'abo bantu batarinze kugenda ari benshi uko bagiye ari benshi abazabo bacabimbira ko bateye bagacabwira yitwarira atari gira kabiri na Rwanda mu bazi none haikanyi kamanyora ko tutari tuzi twese ko ari impunzi nagomba mbaze none tuba ari impunzi zifashwa na hatufere canke za mpunzi zimwe zava ibusinde zihungira muri Congo bimwe bavuga ngo ni abazeriya nagomba ntandukaniza abantu yuko ziba ari impunzi zifashwa na hatufere ziri mu ikambi canke ko ari impunzi ziba hagati mu bakongomani murakoze ibibazo byanjye bibiri.
Urakoze cyane Maître Charles Ntagwarara, ushobora gusubiza ibyo bibazo bya Manirakiza?
Yego ndabishobora. Ndambwire kuri icyo cya kabiri, twebwe turi impunzi zizwi na Hasel, twese afise attestation de demandeur d'asile, ntibaraduha statut definitive gusa, turazi turabaye registre nibo nyine, kandi twebwe baradushimira ku nyifato yacu. Aho kugira ngo mbere mu ikambi hajya muntu uze ngo ndi muri bagajya miliyoni 65 ku isi zifashwa na hasi zikazigora, kuko ngo birabagora cyane, ubukene burahari. Mugabo twebwe baradushimira ko tuba mu miryango yindi tukibeshaho, kuko twe twashe twakira isuka bakaduha bakatinaha mu mpande abo mu bana murakotesha mu mirima mukagenda mukariba katwereka matongo tukarima tukimbura tukaronga ibyo dufungura cyane cyane ibigori n'ibiharage, hanyuma tukagurisha no mbere turaheza tugatanga amafaranga yaho tuba amaruwayi. Twebwe rero tubayeho hase iratuzi, mugabo ivyo kudufashisha baratubwiye bati muri iyi myaka uburyo bwo kubafasha kugira ngo muronga aho muryama ngo muronge ibingene mwivuze ngo murange ivyo murya muhawe na twebwe, mugabo twebwe tuzobakugira gushyira iki kibananiye nicyo kibatwemereye umutekano la protection ivyo bagumye babigira, kuko hari izitwa turakorana igihe cyose CNR Commission Nationale pour les réfugiés yo mu bushyangandi bw'ingaragate muri Congo nise ukira leta hanyuma kifashanya na hasera. Izo rero gahora biturabira neza, twe rero dufasha gutya. Hanyuma rero ari ikibazo yari karavuga ngo none ni babandi ngo bavuye mu nduze bo mu businde ngo bavuga bajya nyine ni gushingira intahe bajya nyine hajya nyine niho hari kujya kuri kujya kuri umuzee wacu Bikira Mariya yaje gushikiriza mu Burundi ko ariko igihugu cyatowe muri iyi myaka ya nyuma, abashaka bareka kumenya yuko atari imyaka ya nyuma. Ibintu ntibimeze neza ku isi, byo ni imyaka ya nyuma kujya Israeli yabaye igihugu cyatowe mu bya mbere mu kumenyesha Imana, ni kuba ubwa nyuma igihugu cy'u Burundi cyatowe. Hajya rero mu Burundi niho hatowe.
Ayo makuru urimo kuvuga, hari andi makuru atugeraho atubwira ko Kiliziya Gatolika mu Burundi itemera ibyo muvuga?
Kiliziya Gatolika kuva kera naje ndamaze kuvugana n'abasenyeri, nabavugana na musenyeri wanjye musenyeri ngo yagwe turavugana kuri ibyo. Izo jewe niyumviye n'amatwi yanjye cyangwa ibyo Ekeleziya Katolika itarashika ko yashyizeho umugwi mu mwaka w'2011 n'abari mu kwezi kw'icumi, irashyiraho abapatiri ngira n'abandi bantu bazobwira amatoza ngo kugira ngo babone ko ayo mabonekerwa ariyo angeto yabo. Rero irashobora kumara n'imyaka 5 kumbure. Twebwe twemeza ivyo twiyumviye n'amatwi yacu n'ivyo twiboneye n'amaso yacu, lakindi bobo ni batohoza bari mwitohoza bavyemera mukurindira ko bavyemera bavyemeza. Twebwe turashinga indahe ku ivyo twibone, kuko iyo ni inyigisho y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya nawe ari hejuru yabo basenyeri bacu, baratubabarira kuko niko ibintu bimeze, nabo nyine niko bimeze, ni ukuri ko biyemeza kandi zobibaba yuko turi mukuri.
Manirakiza yarakubajije ikindi kibazo avuga ngo kuba mwaragiye muri benshi mushakisha amakuru kuri abo bantu bari bafunzwe ngo bishobora kuba ari ibyo byabaye intandaro y'amabi yabaye icyo gihe, kuko inzego z'umutekano zagize ngo mwaje kubate
muri abo bantu turi kumwe harimo abana 900 batarakwiza imyaka 15 abandi n'abakenyezi ugomba kuko 80% n'abakenyezi n'abigeni harimo abikenyezi abantu babatama akazi noneho n'amasanamu bagoma bakaturaba uwari kuraba ngo yera igitara twari tugiye kugira twari ahubwo bari abantu nyine imbuzi zigowe zumvise ko zigira zijabuke ngo bazicishe mu ntuze ku nguvu zisubire mu Burundi, kuko hari ibintu byinshi tumudatokirwa rabugira nga byavuga bivuga nk'ibihura mugabe tuzaba ko mwese sanga kwaro kuri ko boje baragenda bakabatwara bamwe bamwe bagasubira mu nzu kuko ngo menya ngo nigifanisho cyacu kirabangamiye abategetsi ari yabiwaki zo rende sinoze niza ntaramara ko bitohoza neza mugabo ibimenyetso birayiboneye oya ntanuze twari twarongeze tutse turungika abantu imbere gatoya kuko twebwe twadusanze twari mu mihanda bati babwira abatware ngo baburize imamodoka nayo ibindi ntako atarakaguma muntu wo muri NL gusa muri agence nationale d'enseignement donc iperereza niwe twari ko batubwiye babungurije babandi bari ngaho bacya tubwira rero batangwa ku kutubwira yuko natwe tugira twurizwe amamodoka nta kindi ntanuze niba bararashe bari kuraba bati iyo mitraweze yake kuko ibonye hari umuntu afite n'igiti mu ari none ndi tindi zabone gihari kwibarabare rikuru ibone ni muntu yari afite ikintu abo bantu muri Congo nabo nyene bo baba barabonye umutamakazi cyangwa umwana ari ngaho hanyuma bagaca bagira ubwo woya twebwe turi ko tubona umenga hari ibintu bishobora kuba byinyegeje biteni turamenya abari mu bivyo mugahisha tuzi cyo kije tubona nuko atari kaporale cyangwa umusoda musanzwe cyangwa ibintu yafashe ingingo amategeko yo kuturasa yavuye ahandi hejuru yo hazananye ntumbaze ngo ni mu Bushinwa cyangwa muri Amerika Latine mugabo hariho abantu bari bishimikije abo bapolisi n'abantu zari n'abasoda bari bishimikije abandi bantu bakomeye
Glodie hari amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abantu bumvikanye bavuga ururimi rwenda kumera nk'ikirundi muri abo babarashe
twebwe aka karere ka Kamanyora na karere kari hafi y'igihugu cy'u Burundi kakaba hafi y'igihugu cy'u Rwanda gushika ubu ko abasirikare b'igihugu cya Congo n'abapolisi b'igihugu cya Congo harimo abavuka ngaha hafi bagashobora kuba bavuga ururimi rw'ikirundi bashobora kuba bavuga ikinyarwanda n'ikirundi birasa ibyo birashoboka byose birashoboka ko hoba kandi harimo abandi boba baje bari muri bo nabyo ntibirashoboka byose umuntu arabyakira kubera ko muri icyo gihe twari ko turicwa baturasa n'abanyagihugu bari inyuma y'abapolisi bafashanya n'abapolisi n'abasoda abasoda baturasa abanyagihugu badutera amabuye urumva nabyo ni ibintu byari byateguwe urabibona turarindiriye yuko ayo matohoza mpuzamakungu yigenga yoshobora kubyotumenyesha abantu bakoze iryo bara avuye kubera ko ibyo byemezo byose byabo bantu bavuga ikirundi twari twamaze kubitanga turarindiye ko rero tuzoronka inyishu uko ibyo bimeze
Glodie ikindi kivugwa nuko imyemerere yanyu nayo ngo ishobora kuba yarabaye ikibazo ndetse ngo n'impamvu imfashanyo zituruka muri HCR zitinda ngo nuko mwebwe mutemera ko HCR bafasha
oya icyo ni kinyoma urabona twebwe imisi yose twamadufite ibibazo nta kintu na kimwe twebwe twigeze twanka baduhaye ifashanyo baraduhaye amahema twarayakiriye none twovuga ko icyo tutarabona nta kindi kiradushikira nta shyirahamwe na rimwe riratuzanira ikintu na kimwe tumaze kuva ku munsi wa gatanu gushika kuri uno munsi nta kintu cyo gufungura abantu bararonka nta abo bantu rero bavuga yuko twebwe tukwemera kwacu gutuma amashyirahamwe adashobora kudufasha no kutubeshyera kubera ko nta kiraza
mu kanya turasozera ikiganiro twabateguriye ariko reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikije twabwiye ivyerekeye urumuri rw'amahoro mu Burundi rwahuriranye n'umunsi mpuzamakungu hariwe amahoro ubwo rumuri rukaba rero rwo rugendo rukaba rwarangiye uyu munsi mu birori vyabereye I Bujumbura twabwiye kandi inkuru y'abarimyi kabati bakamo gusohora amasuka kuko gihe cy'agatasa kiriko kiratangura tukaba kandi twabwiye ni inkuru y'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi izege aho ni muri Gitega bakaba rero nabo nyene hari ibyo batumvikanye n'abatetsi bakaba uyu munsi rero basohowe muri ivyo bigo vyabo inshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma tukadushimiye na Fasiri yadufashe kugiranya ikiganiro turabifurije amahoro mwese mugire umugoroba mwiza.